mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 ku mugoroba na metero 25 mirongo 31 na metero 41 mu gitondo. Muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda abaminisitiri batatu barimo uw'ubuzima bahuye n'abanyamakuru babasobanurira ingamba leta yafashe zo gukumira no kurwanya icyorezo cya COVID-19.
Cyaje kutugaragarira muri rusange nuko abantu muri uku kwezi gushize twavuga gutyo no kubanziriza ubushize habayeho kudohoka mu kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID.
Minisitiri w'ubuzima Daniel Ngamije wari kumwe n'ubucuruzi Soraya Hakuzi yaremye n'uwa siporo Munyangaju Aurore Mimosa. Turamwumva mu kanya. Abarundi 357 bari mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basubijwe mu gihugu cyabo, ariko hari abandi batifuza gutaha.
Turashaka yuko badufasha bakaduha ubuhungiro badukure ngaho iruhande y'aba bantu bagenda bongera bagaruka.
Umwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira muri Amerika, umukuru wa Sena w'umurepublikani Mitch McConnell yemeye ko Joe Biden ari watsinze amatora mu gihe Perezida Trump ataragira icyo abivugaho. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbere y'amakuru avugwa mu karere, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Mwaramutse Veniste. Inyuma y'indwi zitandatu habaye amatora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze za Amerika, umurepublikani arongoye Sena McConnell yaremeye ejo ku munsi wa kabiri ko umudemokrate Joe Biden ariwe perezida yatowe. McConnell yarakeje Biden mu gihe perezida Donald Trump akibanda ya gushikiriza kwa amatora yabaye mu busuma kugira ashigwe ku ruhande ntiyongere gutorwa. Uwo mutegetsi wa Sena yashikirije ijambo muri Sena ya Amerika ko kubona Biden yaratahukanye amajwi 336-232 ya Perezida Trump, igihe intumwa ziserukira batoye zabyemeza ku munsi wa mbere bigaragaye ko atsindiye manda y'imyaka 4 muri White House. Trump ntiyashotse agira icyo avuze ku byavuzwe na McConnell, ariko yavuze akoresheje urubuga rwe rwa Twitter ko hari byemeza byinshi byerekanye ko habaye ubusuma mu gutora. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo ku munsi wa kabiri ko abana barenga 2 million bo mu ntara ya Tigre muri Ethiopia bamaze ukwezi kurenga bataronswa ibifungurwa. Umuyobozi nshingwabikorwa w'ikigega cya ONU cyita ku bana UNICEF Henrietta Fore yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko batewe umutima uhagaze n'uko abana bateba kuronswa ibifungurwa, imiti n'amazi hamwe n'ibindi bya nkenerwa. Fore yavuze ko ONU yiteguye kugeza ku bana ibyo bakeneye, ariko ko bakeneye inzira yo gushikayo. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS rishikiriza ko ryananiwe kuronka amafaranga akenewe kugira ibihugu bikenye bironswe incanco, ibipimo hamwe n'imiti yo kurwanya COVID-19. OMS ishikiriza ko abantu barenga 71 million ku isi banduye COVID-19, harimwo abarenga 1,600,000, uwo mugera umaze guhitana. Umuhanuzi mukuru w'umuyobozi wa OMS Bruce Alward avuga ko OMS gifise igihengeri cy'imiliyaridi 28 z'amadolari mu mafaranga akenewe mu gufasha gukwirakwiza incanco za COVID-19 mu bihugu bikenye mu mwaka uza. Alward avuga ko ibi bihugu bikiri inyuma mu majyambere byasizwe inyuma n'ibihugu bitunze mu guhiganirwa kugura incanco za COVID-19. Asaba ibihugu bitunze guterera amafaranga mu mugambi wiswe COVAX washyizweho na OMS kugira ibyo bihugu bironke urucanco ku giciro gito. Akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo ku munsi wa kabiri karasabye abacangero bose hamwe n'abarwanyi b'abanyamahanga kuva muri Libya. Yemejwe n'ibihugu byose bigize ako kanama harimo n'Uburusiya bwagirizwa guha uburenganzira ikompanyi yitwa Wagner kurungikayo abacangero. Libya yinjiye mu ntambara kubaho Muammar Gaddafi yiciwe mu 2011. Uburusiya bwamye bwagirizwa gufata mu mugongo abacangero barwanya leta ya Libya yemewe na ONU. Ibihugu 15 bigize akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano byasabye ikurwa ry'abagwanyi b'abanyamahanga hamwe n'abacangero muri Libya nk'uko biri mu masezerano yo guhagarika intambara yemejwe n'impande zirwana mu nama yabereye mu Budagi ku itariki 23 z'ukwezi kw'icumi. Ukwigenga k'umwuga wo kumenyesha makuru kurabangamiwe ku isi nzima mu gihe abategetsi bafashe ingendo yo kunumya abamenyesha makuru bashikiriza ibyo badashaka mu kubafunga nk'uko ishyirahamwe ryishinze gukingira abamenyesha makuru CPJ ribivuga. Ishyirahamwe CPJ rivuga ko abamenyesha makuru 274 bari mu busho butandukanye ku isi aho ibihugu by'Ubushinwa, Turukiya, Misiri na Arabia Saudite biza ku isonga mu bihugu bitorohereza abamenyesha makuru.
Arakoze Aloyse Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tuributse ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri w3 akadomo radio yacu VOA akadomo com, naho ku mbuga za Facebook, Instagram na YouTube adresi yacu ni wa radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva izahinzwe gushika izahinzwe n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru tuyahebe mu Rwanda kuri wa gatatu, abaministri batatu barimo uw'ubuzima Daniel Ngamije, uw'ubucuruzi Soraya Hakuzi yaremye n'uwa siporo Munyangaju Aurore Mimosa bakoresheje ikiganiro kigenewe abanyamakuru basobanuye imyanzuro iheruka gufatwa n'inama y'abaministri ku ngamba zo gukumira no kurwanya icyorezo cya COVID-19. Minisitiri w'ubuzima yatangiye atanga isura y'uko ibintu byifashe.
Uyu munsi wa none tumaze kugera ku barwayi asaga 2608 barwaye kuva mu kwezi kwa gatatu. Tukaba dufite abari mu mavuriro tubitaho 739. Tumaze gupfusha abantu 57 mu byiciro bitandukanye by'imyaka bafite, abarwayi bari bafite bakaza gupfa. Ariko icyakunze kugaragara ni uko abenshi muri bo bagiye bapfa bafite n'izindi ndwara karande bari. Ariko harimo abageze nko ku 10 niko umuntu yavuga dukurikije neza utwagiye dusuzuma za dosiye zabo bapfuye. Navuga bakiri bato, bakiri bato si ukuvuga ari abana, ahubwo ni ukuvuga ngo bari hagati y'imyaka 20 na 35, 40. Ntabwo umuntu abakiri mutoye wareba ugasanga nta kintu bari bafite cy'indwara yindi uretse COVID. Ni ukuvuga ngo COVID ni indwara yica, ifite uko yangiza imyanya y'umubiri umuntu yanane guhumeka. COVID rero irica, irica nacyo gituma nyuma y'uko muri ibyumweru bitatu bishize harimo ukwiyongera kudasanzwe kw'abantu bagaragaraho COVID mu byiciro bitandukanye bigize Abanyarwanda, ari abagenzi bava hanze n'abashaka kujya hanze, ari mu baturage muri rusange, abacuruzi, abarwayi kwa muganga baza bafite ibimenyetso twabasuzuma tugasanga hari abarwayi bafite COVID, abakozi bo kwa muganga, abaganga n'abaforomo hamwe na hamwe, ndetse hambere harimo n'abantu b'abagororwa n'abanyeshuri n'abarimu nabo bagiye bagaragaraho uburwayi. Icyaje kutugaragarira muri rusange ni uko abantu muri uku kwezi gushize, twavuga gutyo no kubanziriza ugushize, habayeho kudohoka mu kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID. Abantu badohoka kubera impamvu zitandukanye, ariko harimo kwihimbira ubutumwa tutabahaye nk'inzego z'ubuzima ko COVID byacitse intege.
Ministre ngamije yongeyeho ko mu byumweru bibiri bishize nta munsi atabonetse abantu 50 banduye COVID-19. Yavuze ko abantu babonye serivisi zimwe zifunguwe nk'amashuri, gutwara abantu ndetse n'amasoko, bakabifata nk'aho COVID-19 itakiri ikibazo. Tumwumve.
Uko kwibeshya dukeka ko ariko kuri gusobanura imyitwarire idahwitse yagaragaye, aho abantu bagaragaye mu bikorwa byo kutongera kwambara udupfukamunwa neza, akakambara munsi y'umunwa ukananwa cyangwa se nk'abana agafite na buhoro. Tubabona mu bikorwa by'ubusabane birimo kudahana intera bicaye rwose nta gapfukamunwa, baganira umwe ku wundi nta ntera ya metero iri hagati yabo, bamwe aho bajya mu kazi, ku masoko n'ahandi. Ibyo bajyaga bakoresha mu gukaraba intoki amazi se n'isabune cyangwa se uriya muti wabugenewe ugasanga henshi nta bigihari. Muri make abantu bose ugasanga abantu benshi baradohotse ku ngamba zo kwirinda COVID. Ugasanga rero iyo myumvire idasobanutse ituganishije ku kibazo cy'imibare myinshi turi kubona mu baturage. Mu byumweru bibiri bishize nta munsi tudafite ahagije abantu 50. Kambere aha ejo bundi twageze n'abantu 133. Ikindi tugira n'ibyago byo gupfusha abantu muri iki cyumweru gishize benshi ugereranyije n'uko wenda uko bajyaga bapfa mu minsi yashize. Mu cyumweru kimwe twapfuje abantu bageze kuri 4, harimo ndetse n'abo navuga batoya badafite izindi ndwara karande. Byatumye inama ya guverinoma iterana kugira asuzumye, harimo gufata ingamba zo gutuma twongera gusubira ku murongo twese, cyane cyane muri iyi minsi isoza umwaka, aho akenshi abantu bakunze kugira ibirori bitandukanye. Icyo nari nibagiye kuvuga ni uko mu byari byaragaragaye mu minsi yashize harimo n'ibirori byinshi byaberaga mu ngo zacu, abantu bakiherera rwose bakicara abantu 30, 50, 100 se bakegerana bagasangira ibyo kunywa n'ibyo kurya nta n'umwe ukibuka ko COVID hari. Wajya muri za resitora ugasanga resitora zahindutse utubari n'ubwo utubari butemewe kugeza uyu munsi wa none. Umuntu yitwaza ko aje gufata amafunguro akicara agatangira kunywa kugeza ya masaha tuba tutemerewe kongera kujya mu muhanda. Ubwo si wenyine, ni benshi. Ameza aregeranye, abantu bari baradohotse bikabije ku ngamba zo kwirinda COVID. Ibyemezo rero byafashwe ni byo kongera kutwibutsa ko COVID igihari. Iki kiri ikibazo cy'igihugu tugomba guhangana nayo kugeza igihe inkingo zizagera mu gihugu, tugakingirwa virusi igahagarara kugenda mu bantu iva kuri umwe ijya ku wundi.
Ministre w'ubuzima Daniel Ngamije, amajwi yafashwe na mugenzi wacu Assumpta Kabuyi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva ijwi rya Amerika. Abarundikazi bahungiye mu Rwanda cyane cyane mu mujyi wa Kigali bahagurukiye kurwanya ibikorwa byibasira abagore n'abakobwa b'impunzi. Ishyirahamwe Inamahoro bahuriyemo rivuga ko hari abagore bafatwa ku ngufu abandi bagatabwa n'abagabo babo. I Kigali, Pierre Claver niyo nkuru.
Umwari w'abakenyezi bahunze baharanira amahoro n'umutekano Inamahoro wemeza ko umaze kumenya ko abagore n'abakobwa benshi bahunze bahura n'amabi atandukanye afatiye ku gitsina. Kubwabo abakenyezi n'abakobwa b'impunzi n'abantu bari mu mugwi wihariye bashobora no kwemera guhohoterwa bifatiye ku gitsina kubera ubukene babayemo. Esperance Bantegeyahaga, umunyamabanga mukuru w'uwo muhari, yiganije ijwi rya Amerika amwe muri ayo mabi bamaze kumenya.
Uri impunzi ugorwa na twinshi, na cyane cyane abajene ugasanga iyo bariko barakora baje kurondera ubuzima bagakora mu bubare bagakora ahandi hose birashobora gushika abakoresha cyanke abakiriya muri ubwo bubare baratumye bakoregwa mabi yo gushurashutswa, hanyuma bagatwara inda batifuje bakabyara abana batagira uko barera, na cyane cyane muri ubu buhungiro. Amabi yo gukubitwa, amabi psychologique na economique, ingo ziratandukana, abubakanye bagatandukana kubera amabi, kubera ubukene. Umugabo agata umugore n'abana agahura n'abandi bagore, muri icyo gihe abana nabo bakoregwa mabi ngaha mu buhungiro.
Uwo muhari w'abakenyezi Inamahoro wemeza ko imboneza muri bo batanguye no kugwiza inyigisho mu rwaruka zo kurwanya mabi afatiye ku gitsina, naho ibitigiri byabo bigoye kumenya. Uwo muhari uvuga ko abahuye n'ayo mabi bashoboye kumenyekana barenga 150 mu kiringo cy'umwaka. Bamwe mu bahuye n'ayo mabi baragiye hamwe kugira baremeshanye, nk'uko bivugwa na Munezero Aline yashoboye kwegeranya abatari bake muri bo.
Cyo cyiyumviro caje kubera ko nanze nshobora kuba ndi muri iyo mugwi wabo bantu. Twafashe abakobwa bavyariye hano mu buhungiro n'abavuye i Burundi baravyariye iwabo, hama tuja hamwe turafata n'abadamu hariho benshi abagabo bataye kubera ubukene hano baja kurondera abandi bagore canke basubira i Burundi. Abana bacu bamenyane tugenderanire kubera kenshi usanga imiryango yaradutaye yaratwibagiye, ubu turi 20 ariko n'abandi bazoza barajamo. Uretse n'impunzi z'abarundi turafise n'abadamu b'abakongomanikazi nabo bonyene bahungiye muri iki gihugu, n'abakobwa bakiri bato bataye n'amashuri hagati, abandi bari bahejeje amashuri kandi bagomba no kubandanya bakiga. Hari nabo babwira ngo niwanamvuga nzokugirira nabi, urumva gacagira ubwoba kumujana mu manza kugira ngo ashobore kumufasha.
Intumbero yabo no kugwanya ko abakorewe ayo mabi harimo no gufatwa ku nguvu baja mu ngeso mbi kugira ngo batunge imiryango yabo.
Bafise ingorane kenshi z'uko usanga bataronka ico bagaburira abana kuko ntibashobora kuja ku kazi ngo bakore badafise uwo basigarana uwo mwana, bigatuma rero bihebura canke baja mu busambanyi batwaye nabo bana baca bigisha abana babo abahetse ingeso mbi. Kuko turi hamwe ashobora kumusigaranira nka jewe nkamusigarana akaja gukora yataha ku mugoroba bakamuhitana, tukaba dufashije uwo mwana kugumana n'uwundi mwana wanje akumva ko ari mu muryango atatawe, nyina we wagiye gukora agakora umutima uri munda kuko azi aho yamusize, kugira ngo abo bana bashobore kwandikwa, abo bana bashobore gufashwa babe mu muryango uzwi. Ntacyo dufise ahubwo gusa tuba dushaka n'umuntu adufasha bakadushigikira kugira turonke ico dukora.
No mu nkambi impunzi z'abarundi ya Mahama amabi afatiye ku gitsina aravugwayo. Abakenyezi b'imboneza bariyo nka Jacqueline Nduwayezu ari muri uwo muhari w'abakenyezi batangarije Ijwi rya Amerika ko ayo mabi abonekera mu gitigiri c'umurengera c'abakobwa batwara inda bakiri bato. We na bagenzi we hari umugambi bagize kugira ngo abakobwa bavyaye muri ubwo buryo bashobore kubandanya amashuri.
Nk'ubu uye dufate abafise inda kuva mu kwa mbere gushika mu kwezi guheze bari bamaze kuba 412, abo naba babonetse ku ma centre de santé Save the Children na ARC. Nk'ubu abo bose nabazovyara mu kiringo c'ishuri. Abana twafasha gusigarana bari abana baba bakobwa bizananye batagira ababyeyi canke umwana w'umukobwa yabaye intabwa ku bavyeyi kubera yavyaye, gutyo umwana agasubira mu ishuri agakurikirana ivyigwa. Urazi yuko mu gusigarana umwana umuntu aguha umwana amuhaye nico usigaruramwo. Bamwe bibagora kuronka amata, bikabagora kuronka ibikoresho by'isuku.
Abakenyezi b'imboneza bahurikiye muri uwo muhari inamahoro bamenyesha ko bihaye n'igikorwa cyo gufasha mu byerekeye amategeko kugira ngo bafashwe ku nguvu canke uwahohotewe mu bundi buryo yitura ubuyobozi canke ubutungane. Hari n'inzobere mu byerekeye inyifato mu kibano n'indwara zihamuka psikologe mu Gifaransa bakorana n'abo bakenyezi kugira ngo ukeneye kwitabwaho muri ubwo buryo aronke umufasha. Ikindi biyemeje ni kwandikisha abana bose bavutse muri ubwo buryo kugira ngo ntibabuzwe amahigwe hamwe n'ukagateka kabo ko kubahirizwa. Cyeklave ni inkuru Kigali ku bw'Ijwi rya Amerika.
Tujye mu Burundi. Igitega mu murwa mukuru abaturage barinubira kutabona amazi ahagije. Ikigo gishinzwe gutanga amazi Régie des Eaux kivuga ko iryo bura riterwa hanini no kwiyongera kw'abaturage muri uwo mujyi ndetse n'ihindagurika ry'ibihe. Inkuru ya Eloge Wirikaneza.
Abakozi mu gikoni bakorera muri karitsiye yitwa Senare ku murwa mukuru wa politiki Gitega hamwe na ZEGE bemeza ko ubukene bw'amazi butuma akazi katagenda neza hejuru y'ingwara abantu bandura.
Ubu urabona kuba tuba tuyakura kure nka twebwe tuba dusanzwe dukora ubuzi bwo mu nzu tuza kuyakura mu bito umwonga turinda gutonda umurongo turwana. Urumva yuko izo ari ingorane zirezire cyane nko ku mukozi kanini yinyo
ntacyo kuko nsanzwe ndi umuntu wo mu gikoni keshi ngiye nk'ahantu nko gukora agasanga nta n'amazi ahari, umva birambabaza cyane rwose. Mu gihe nk'umubosi ibyo tutaba twarabisezeranye kuko usanga umukozi akararuha kwa cyane kubera ku bukene bw'amazi. Indwara cya mbere na mbere amacinyi korera mbandakara n'ibindi n'ibindi nyene byinshi
izo ngorane Christelle Hatungimana mukenyezi wo ku mutumba Rutegama muri commune Gitega na Dorine Kanyamuneza wizege bahora bazibona
amazi turayakenye cyane nkaho nko kugitse amazi arakenye nuje ko havoma kugira ibido yuzuye saha kubera hazo amazi make harashira nko guhera nk'indi nka zitatu amazi atacye
yari Gitega amazi arakunda gukama akeshi nk'abakozi bakora mu gikoni barakunda kugira ingone z'amazi kubera ko bashaka ku mitwe ariko babisigaye n'abapozi rero kabunyage ko dusaba yuko rejideje kubasa amazi menshi akamaho nayigirakamu kugira ngo umuntu yamanishe uku amarimo arakenera guteka n'ukunywa bitamugoye
Claude Mani yakiza nawe be na Diane Bukuru basigura ko kubera ubukene bw'amazi be n'abanyi babo badahesha gukoresha amazi yo mu migazo kuko batakundi bari bugire
nyine amazi arakenye cyane ashobora gukama kenshi nyine twasaba intwari zise ziratwabira ziduhereza amazi nyine yoshobora kuba dukwiri ntiwumva biradutera indwara nyene nko z'ibyombo urumva bitogeje ashobora gutwara nk'indwara y'amacinya
turashobora guca dukoresha nk'amazi dutekeshe dutuyakuye nko mu ngamu mu konga nyine atari meza mugira try to do the engine.
Abandi banyagihugu nabo nka Teresa Harerimana bo muri karitsiye ya Karera ya mbere bamenyesha ku bukene bw'amazi bwunyura ibintu bigeze ku bafite amazu yubatse kijambere akoresha utuzu twasurwumwe two mu nzu dusohora imicafu hakoreshejwe amatwiyo
ukuntu bizera ingwara turashaka kubura amazi nk'abantu bafite amatoilette mu nzu bikagorana ukuntu bashaka kugira isuku mu nzu bibaye nuko bavuye mu toilette bakaba amazi yo koza yo kumanura imicafu yimwe toilette amazi tukatuke na mwanga tukatuke amazi mabiyi mabi gacyituma mati amazi yo damene yononekara
Divina Tuyisabe nawe yavuga ko hari gihe bishika agateramira amazi amasaha agera kuri atandatu aho ni mu gihe aba yakubise ijisho inyuma y'indwi yose atanima abona ku gito
kandi ibintu by'amazi amazi arakenye dufise amazi make muri kino gisagara cya Gitega urabona nk'aha kuri iki gito urashobora gutonda kuva mu gatondo gushika saa sita utararonka amazi rero ikintu nobonamo kwari ukuntu bishoboye mukaduha amazi akwiye ngaha muri iki gisagara cya Gitega aho tuba nk'indwi irashobora guhera nko mu mpangu z'abantu ata amazi ariko araza
Jean Claude Mani yakizarongo igisata cya Jizezo mu karere k'ubuseruko aremeza ko ari ikibazo cy'amazi Gitega yasiguriye ijwi rya Amerika ko kwiyongera kw'abantu n'ihindagurika ry'ibihe muri rusange ari byo bituma amazi akena
mbere hariho igabanuka ry'amazi bivuye n'ukungene ibihe bigenda bihindagurika sho bitashanje muri climatique kubera ko amasoko y'amazi atera akabanuka ari no kuntu igisagara cya Gitega gitera cyaguka amazu akwirirana rufashe nk'abashobora gusaba amazi ku kwezi turashobora gusanga abakiriya bashasha barenga cyane bashobora kuba ariko barasaba amazi bumva icyo gitigiri nacyo nyine gitera cyiyongera umwembu w'amazi nawo utera ugabanuka na cyane cyane mu gihe cy'iki ibyo turamenyereye niko byamwe
Imana yakiza serukira Jidezo mu seruko bw'u Burundi yamenyesha kandi ko ari ibikorwa byihutirwa n'ibyo kugihe kirekire biriko biratunganywa kugira ngo ikibazo cy'amazi gitorerwe umuti
turiko turako kora ayandi mafuraje ibindi binako dukuramo amazi ibyo bikorwa bikaba biko biragenda neza ubu bakaba bageze ku ntambwe ishimishije nizera yuko nko mu mpera z'umwaka bishobora kuba byarangiye hanyuma kuri ibyo navyo izo ba hotel umetwovuga ibyo biriko birakorwa kugira ngo dushobore kuraba urana igisagara cya Gitega gikishwe n'inzuzi kugira turabe ko nyine dushobora gutreta ayo mazi yazo hanyuma agashobora gukoreshwa kuba ku byigwa byakize byarekanye nkuko ari amazi meza abantu bashobora gukoresha mu kunywa kubera yuko ntacyo ita contamination chimique irimo amazi umuntu ashobora guhingura hanyuma rero akayaha abantu bakayakoresha
umukuru w'igisata cya Jizezo mu karere k'ubuseruko asaba barongoye amakambi ya gisirikare niboherere kuri rya Gitega gukoresha neza amazi aho kuyasesagura kuko kubwiwe ivyo bigo akenshi yamarubene yavyo aguma yuguruye amazi akisesa bigatuma abandi banyagihugu badashobora gusabikanirizwa na makahari ibitigiri bitangwa n'ibisata byabo ni bizitahiteranambere harimo UNICEF zerekana ko ibice 60% by'abarundi birenga kuvuga abantu barenga miliyoni 2,200,000 bafite amazi meza mu gihe miliyoni 2 zirenga gato bafata iminota 30 ku munsi kugira ngo bayabone eroje uri ka neza ijwi rya Amerika
bakunze baradiyo ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
radio communauté la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
radio ngoma na amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4
radio communautaire de la vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM mirongo chenda ni chenda.
Na watu kulikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Kuri wa gatatu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryacyuye impunzi za Burundi 357 bari mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe bamwe basaba gutaha abandi barasaba guhabwa ubuhungiro. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yaganiriye nabo.
Nuga kwa atakajenga manifuza kwa norongo buhungio. Kwela, ito na huunze, nungu vila chari kujangeni. Nasaba kwa umananji buhungio. Ito nifuza kusa nifuza kufashwa. Narongo buhungio. Hukumata kuhungira mugihugu wa makangumaku gira ngejo, higia yejo. Buhungio vulio tulakuwa atuakuhu buhungio. Mugabo ukagumuri handi muri transite nugira ngo rahabwe ngufashwe nk'abandi birababaje.
Twebwe icyo twifuza nuko baduho buhungiro kuko twe twarahunze ibazo twahunze turabona n'ubu biracyahari kuko nibibazo bijanye n'umutekano. Umutekano utaboneka ku bantu bose, ku bantu dufate nk'amakungu ngabibone canke amaradio menshi ngabibone. Mugabo n'umutekano uri muri guhishwa nuko bvuga yuko rero nk'icyatu mugeje kangaha nuno munsi ndabona ko cyacyahari kuko n'ubu bambira muhira bati nyaboneko ari abantu uzogaruke ngaha. Kuko umutekano n'ubu ntubifashe neza. Ubwo rero tukeneye ko nk'abo aha muri ka transit ya Kavimvira amaze umwaka n'amezi atatu twifuza ko twobora buduhungiro bakaduhuhungiro ukaje murongo kuko baratwemereye yuko bazoduhuhungiro baraduha n'ibyangombwa byemeza ko turi impunzi ariko bakaba atabuhungiro baraduha. Dukeneye ko badukura ngaha ku mupaka. Ikibazo kindi nuko nabo bataha bongera bakagaruka ngaha nyine ruhande y'ika ya ka transit turabona yuko rero dushaka kugira umutekano muke. Turashaka yuko badufasha bakaduha ubuhungiro badupure ngaha iruhande y'aba bantu bagenda bongera bagaruka.
Impamvu batabajyana imirongo bavuga ariko mu barabara yapfuye
icyama barabara nibaza ko sico kuko ubwato burakora nibaza ko nubundi buryo buhari. HCR nibaza neza ko idakenye kandi HCR ifasha umuntu wari wese mu mubabaro uyiwe nibaza yuko ico ntabwo ari kibazo ahubwo gusaba uraba bagashiramwo urukundo bakadukunda nkuko bakunda abo batahana.
Nugandira ko baratatwa twifuza ubuhungiro kandi kindi kirabaje nuko batugumije hano kandi ari ka transit. Nituramenya ko ari kambi nyezina tuzogumamo. Nimba ari kambi nyezina niba bitumenyeshe. Abana bacu bafagwe ku ishure, hama dukoregwa ibigigwa byose bikoregwa impunzi. Cyo turagisabye kwere mudushikira imbere, mukitubarize neza yuko yo bari transit no kwakiri kambi. Kuko ibyo twahunze burya biracyare kuba waratotejwe hama ntukurikiranwe na leta. Leta niko kinikurikirana ivyo bizana aho womo kugashika uri. Kugeza ubu turi ku mupaka w'u Burundi, ntacyo twafashijwe turi ngaha. Ariko bagenda badusigara tukirondera ubuhungiro bagenda badusonga urutoki. Tubona neza yuko tugumya hano ubundi. Wa mutekano muke wacu zo wavu dusanga hanyene turi tumererweho nabi. Turasaba ko tujyana rero mu buhungiro ni murongwe. Cyangwa ubundi bubwo bafise ubuhungiro bwishye bujya muri ase. Bacho bona ko atabungiro se muri ha murongwe bakanyene adutwara handi hano. Kuko mu nyasa by'ubuhungiro ni wamenye wa mushira.
Je wandi kwifuza ko nubwo abandi bari kutaha. Kandi iyo bigeza huko nota haje abandi tsinyuma abaje bansanga ha bose baragiye. Je wo nanje ndicyari ngaha nagize ndabakurikiranejo bambira ngo ninda bapfinyuma sindashikiga. Kandi nkaba numva benshi bariko bagenda batanze igiturire. Hari abari ko bavuga ko batanze 200, 300, 500. Ariko rero jewe ndatangara ko izina ryange ryarabuze kandi naranditswe mu bandi kandi abanditswe inyuma zanje bose bagiye bazi inyuma bansanga ngaha bose bariko bagenda abantu n'ubuzima bwaho burangoye ubwo bugari n'inzonjegeri. Hari n'igihe abana bibananira kurya abana bakaguma bacibwamo nk'ubu uyu mpetse mutoya amaze igisi yituma amaraso gusa. Ubuzima rero bwahantu bwananiye singira ikifasha singira ikepo cya ruguru nta mugabo ngira fise abana bane
shaka guta mazi imyaka ibiri ngaha navuye mu isange shitse ngaha ibupfira baranka ko ntaha kubera ntagira amahera y'igiturire. Ubu hatanga igiturire nicyo gikora none ga mutama wanje ariwe databuja wacu kaguma avuga ko tutaha twebwe tutagira amahera tuzohera ngaha muri ka transit. Kwavuye mu isange batubwira ati ntuduca duta nokora icyo giturire twebwe nkatwe turanyariwe.
Je ntabwo nifuza ubuhungiro gusa, icyo nifuza gusa ni uko modukura ngaha natwe tukagenda kuko ngaha turagonga ngaha hariho benshi bari gupfira mu nkambi bazira ubusa. Kwebwe dushaka gutaha iwacu ariko ntibikunde benshi bariko banyura inyuma bagatanga amahera. Kwebwe tudafise amahera turiko duguma ngaha ugasanga umuntu afise ifomo yarageze aho ifomo yiwe yararenze yaratangira garanti kugeza umwanya nisa turarushye kandi turagowe benshi bari kubakinyo bakitangira amafaranga nakwe tukagoma ngaha kwebwe tutagira amaheri kibazo arashaka kubaza ntago tuzopfa ngaha manake tuzopfira ino n'ukuri ibintu birateye agahinda mwagakwiye kudufasha turifuza yuko mwadufasha nakwe tukava ahantu ibyo by'amahera bikahava n'abato yavize bakagenda
murumva ijwi ry'America hano dusoreje iwanyu mu ntara hamwe na Mukbil Yabaro wamfashije kubagezaho aya makuru mbashimiye kuba mudutega amatwi muri benshi kandi buri munsi kuri mikomo ari kumwe na Venuste Nshimiyimana.